ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanye ndabashuje kandi mbahaye ikaze. Amakuru yo muri iki gitondo mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Thomas ndamutse n'abazoteze amatwi muri aka kanya. Turahera mu yavugwa muri Afrika. Umushikiranganji wa Madagascar wa magara y'abantu ejo ku munsi wa kane yatangaje ko igihugu ciwe cifatanije n'ibindi bihugu mu mugambi wa COVAX wo gufashisha incanco za COVID-19 ibihugu bifise amikoro make. Perezida wa Madagascar yinjiye muri uyu mugambi wenyene ubwiwe yari amaze amezi anana kwakira incanco. Perezida Andry Rajoelina yari yarahagaze ku kinyobwa cyakorewe mu gihugu ciwe aho yacamamaje avuga ko ari umuti wa corona. Mu ndwi heze yavuze ko atihuta gucandaga ku bwinshi abanyagihugu biwe ndetse na wenyene bwite. Ariko inyuma yo kunebagurwa cyane yahavuye yisubira ko mu ndwi heze igihe leta yiwe yavuga ko izorondera no gukoresha incanco za COVID-19 ni mu gihe Madagascar iriko irarwana no guhamika igice cya kabiri cy'ugwirirana ry'abandura bivanye n'igisanira cya COVID-19 cyamuka muri Afrika y'Epfo kiriko kirarandagata mu gihugu. Madagascar zinga ry'abantu bashika imiliyoni 27 imaze kuronka abantu bandura barenga 24,406 barimwo amajana 443 bamaze gupfa. Amakuru kandi muri Afrika, leta ya Zimbabwe ivuga ko inzara n'ubukene bw'ibifungurwa byiyongereye mu gihugu muri iki gihe cya COVID-19. Ishyirahamwe mpuzabakungu ryita ku bifungurwa PAMU naryo rivuga ko abahungabanyijwe cyane ari abahagaritse ubuzi kubera COVID-19 baba mu gisagara. Zimbabwe ivuga ko abantu hafi 2,408,000 mu gisagara badashobora kuronka n'ibifungurwa bya nkenerwa kubwo kuguma mu ngo zabo kubera ikwirakwira ry'ikiza cya COVID-19. Ishyirahamwe PAM ivuga ko ririko rirarondera $32,000,000 z'amadolari zo gufasha abantu 550,000 babangamiwe cyane no kubura ibyo bafungura. Tukiri muri Afrika, abantu 5 barishwe abandi 3 barakomereka muri Sudani y'ubumanuko ejo ku munsi wa kane igihe abagabo bitwaje inkoho batega ikamyo zariko zisubira muri Uganda kwibarabara rya Juba. Ni mure umuvugizi w'igisirikare yagetse ico gitero kumuhari w'abaroberi National Salvation Front NAS mu funyafunyo. Mu ndwi heze igisirikare cya Sudani y'ubumanuko cyagirije uwo muhari National Salvation Front gutera abanyagihugu kwibarabara rya Juba Kajo Keji ariko umuhari warabihakanye. Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa kane yarashimye inama yatangajwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Inama izorihuza na Irani kandi yavuze ko yiteguye gufata intambuko mu gusubira mu masezerano ya nikleyeri. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu wa Amerika, Ned Price, yabwiye abamenyeshamakuru ko iyi ari intambwe nziza. Ishyirahamwe rya Buraya ryatangaje ko kuri uyu wa gatanu hategekanijwe ibiganiro hagati y'ibihugu bigisigaye muri ayo masezerano yo mu 2015 arivyo Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubudagi, Uburusiya na Irani. Ni inama ikiri nzira kugaruka kwa Amerika muri ayo masezerano. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa muntu Human Rights Watch rivuga ko abatalibani muri Afghanistan batera ubwoba kandi bakica abamenyeshamakuru cyane cyane abakenyezi. Abamenyeshamakuru batari bake bavuze ko abatalibani babahamagaza kandi bakabagiriza guha amakuru leta. Abakenyezi bakora muri uyo mwuga barimo abazwi cyane bahisemo guheba uwo mwuga, abandi barata barawumuka barahunga igihugu kubera iryo terabwoba.
Aloise Bigirimana, urakoze rwose kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Chuti za achumu kwa mashakum varadhi ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet wa@akadomo radio yacu voa@akadomo.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook voa radio yacu. Naho mu Rwanda ku radio yanyu muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ho turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Aha mu Burundi leta yagabanije iminsi abashyitsi baturutse mu mahanga bagomba kumara mu kato quarantaine mu Gifaransa kubera COVID.
Quarantaine uvuye hanze izomara iminsi 4, twaramenye uko bikenewe yuko tuyigabanya, kuvuga ko umuntu ashitse uvuye cindege aramupima akagenda mu hotel musigira gatatu akacamupima igipimo cya kabiri musigira kane akacataha guhereza.
Dr. Ndikumana Tadei ni ministri w'ubuzima w'u Burundi, ibi yabivuze ejo mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku cyorezo cya virusi ya corona. Muri aya makuru turagaruka no ku rubanza rwa Paul Rusesabagina uregwa iterabwoba imbere y'urukiko rukuru rw'u Rwanda, ndetse no ku mpungenge z'abageze mu zabukuru mu nkambi y'impunzi ya Nduta muri Tanzania, impungenge z'uko bashobora gucyurwa ku ngufu. Amakuru arambuye ni mu kanya gato, ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho umusirikari mukuru ufite ipeti rya colonel yarashe umusore aramwica muri bar i Bujumbura. Igisirikare cyataye uyu mukolonel muri yombi. Mugenzi wacu Roger Wilikane ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya aratubwira uko byagenze.
Wishwe n'umusore yarazwi ku izina rya Lionel Nimubona, akaba yakora akazi ubwo harura amafaranga mu kirabo kiri muri kazi ya kinanira ya kabiri. Ni muri zone Musaga, komine Muha, mu manuko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Intwazangabo yihaye ibara yari ije kwaka inzoga amasaha yitereye, abakozi barimwo wishwe banka kumuha icupa. Umugabo n'umwe mu bakozi bahora bakorana na nyakwigendera yabonye uko byose byagenze, nawe ubwiwe acitse ku icumu.
Uko byagenze imba mu mukoloneli yari ngaha ari karanwa ari bwije mu ijoro. Acha yakinzoga watichukugaye nisubira kudandaza acha rasohoka asohotse nabuze tengo baramugaye uneba muzi ngo cyego colonel ngo plate asohotse cyangwa aragiye agarutse twumvise aza abomora aza tayini nkoho ashika duhonya ngo tujyamye umuntu urashwiragira cyane cyane niruka cyasiga no umuhungu yarayishye nundi muhungu nawe aramuca mu nyina ganyina ariruka undi washaye arenyegeza 10 yasigana uwundi aramukubita ashasiga murashi cyeze yose byaba namaze kunyegera numvise gusorosoro ruvuga nazigogorotse mu gitondo ndumva ngo yari yamwishe Lionel nkuhoze mugenaje kwe yaraturenganije kandi yagize amakosa kuko ntiye gupfumwisha kuko amasaha yari yagiye abose bari bamaze gutaha.
Umukenyezi Nyanikirabo cabereye ku ibara atashimye ko amazina n'umwidondoro wiwe bimenyekana, yabwiye abanyamakuru bashitse ku rubuga ko ata kibazo na kimwe uwo mukoronel yarashe umukozi wiwe yarafitaniye nabo.
Cinda wakira nk'urupfu rw'incamugongo kubera jewe nta kibazo nabona cari kihari nakaza na kimwe cari ngaha ku kabare nikimenyemeje natashe saa 5 atangwane nimwe hari nsiga hari abantu bari abakorinya bariko barakina biyar. Ubu rero bavuga ko yari amashi ntiyari bwaze niho yaza mu nyuma ngo ugasanga bariko barakina biyar bagakina nabo basanze niwashaka ngo n'uwo yarashe baba barakinanye. Hama rero ngo amusaba icupa mu gihunda mu gatije ndagiye kujya maburije ejo dufite akazi, hama ngo araninjira no muri frigo aja kuyiha umuserveur araramubati none wewe kuto iyo nzoga bigenda gute ngo cyarayisubizayo vreme mugango cahitana ikidashi ahitana ikidashi mbese nacyo kidashi gashaka ukigarukane icyo kidashi rero cavuye anakimwe na sharitira mu barabara kirameneka ngo cabwira ati akagaye mu ngaye kunyima inzoga je tuzohura. Acha agenda muhira aba hafi nko ku metero nka 200 zaho habereye ingorane, aca ahitana nko Kalashnikov bitwayibonye mugabo abantu ze baje kugira Constant nibo banyere duye zihari ni bacika tugira ko ari Kalashnikov yakoresheje basharamurasa reka nta kibazo na kimwe cyari gihari vrema nta ngorane nimwe yari hari.
Asaba ubutungane gukora akazi kabwo,
dusaba ko ubutungane bwokora nta muntu yo kwica umuntu gucyo umuntu mudashwanye mutava na hamwe atanaho munazinanye ukaza gucyo kica umuntu vrema birababaje cyane gose, hama bagashumbusha umuryango nabuze frema umwana wabaraze ko kazoza yandiye kuca kwiga kaminuza birababaje ku mujyango ni kuri ca mugongo frema
umuvugizi w'igisirikare cyo Burundi Colonel Floribert Biyereke yemeje aya makuru kandi makuru y'u Amerika ryakuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nuko intwaza ngabo ku muhinga mukuru uyu wa kane yagejejwe imbere y'umushyikiriza manza kugira ngo baburanishwe mu rubanza rukibiriraho ariko rwahavuye rwungururizwa ku munsi wa mbere w'indwi za kubera yavuze ko adashobora kuburana atari kumwe n'umushingwa manza mwunganira akabagiye kumurondera Roger Urikaneza Ijwi rya Amerika
tugume mu Burundi aho guverinoma yafashe ingamba n'ibyemezo bishya ku bagenzi binjira mu gihugu muri ibi bihe by'icyorezo cya virusi ya corona mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda yakurikiranye ikiganiro ministri w'ubuzima yagize aratubwira uko byagenze
Kubwo umushikiranganje w'amagara y'abantu mu Burundi isekeza ryo guhimiriza abantu kwirindikiza cyo mugera kwa corona n'urukingo ruruta ugw'amakungu ariko aratanga bwo kwirinda ico kiza Dr. Tade Ndikumana avuga ko leta yabanje kubangira kwakira urukingo rutangwa n'ishyamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS
Inshansho zihari zibuza ko wandura canke wanduza ahubwo zituma utaremba cyane rero twebwe turavye uko bimeze tukavura abantu hakiri kare ntibasinzikara benshi barakira nubwo n'ubucanke kujya kwikingira uko tubivuga kutandura kutandukiza nabwo n'ubucanke kandi tutazimvega ibisigaye ngo nabiguze zijya ncanco abazikoze baravuze bati twe twatoye urucanco mugabo turamara umwanya usabwa n'amategeko kugira ngo turabe ingaruka mbi zose zoturuka kuri urwo rucanco ariko ibihugu bibona ko bisagirishwa irashobora kuzigura bakazifashisha bene gihugu ingaruka zija kuri ibyo bihugu icyo bita vaccination diligence twera tuvuga tuti leta ko tugira imana bagakira n'iyi miti tuteranya tukabona barakira reka tureke babandanye babandanye ubushakashatsi urucanco bimeze maze kugwemeza kujya ku izindi ncanco
mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku mugoroba wo kuri uyu wa kane ari Bujumbura Tade Ndikumana yavuze ko atacihutigwa mu kwakira urwo rucanco ruriko ruratangwa mu bihugu byinshi kandi abagwaji babandanya kugabanuka
turamaze nk'indwi hazibiri kuguru atabantu bari positive tubona ngaha mu gisagara cya Bujumbura barahari turacyafite mu gihugu cyose abari ku miti bangana bagera ku 242 basanzwe ari ku muti mu bihugu cyose mugabo batarembye umuntu abaye positive turamuha umuti iyo aba ahantu hameze neza bamusaba yuko ajya kwikonfida muhira agafata imiti nta kamaro kujyana umuntu atarembye mu bitaro baba bari muhira ugize akabazo andiya tujya kumucora ikamujyana ku ivuriro rimwegereye ibyo rero tubikora neza intambamiro dufite ni n'abantu bateba kujya kwipimisha bikaze ngaha i Bujumbura nicyo kibabaje iyo watevye usanga amahaha yamaze kononekara usanga kumushyiramo oxygene no kumuvura bitwara umwanya muremure nta muntu rero kwigunga ko leta ivuga ati gena wipimishe ku buntu umuntu rero atera ikibazo ni umuntu aba ari ngaho yibaza ko atagwaye kandi agwaye
mu Burundi ikiringo abantu bamara ahantu bugaraniwe bita quarantaine mu gusuzuma ko umuntu avuye hanze y'igihugu yoba afise umugera wa COVID-19 cagabanijwe
quarantaine ni ndende iminsi indwi urashobora gutakaza ibintu quarantaine uvuye hanze uzomara iminsi ine twaramenye ko bikenewe yuko tuyigabanya kuvuga ko umuntu ashitse uvuye cy'indege aramupima aracagenda muri hotel musigira kabiri musigira gatatu Nacamo kimi kimo cha kabiri musigira kane akatuta guhereje bizo bizofasha kugira ngo tugende tworohanirizanya
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatangaje ivyo mu gihe haheze umwaka Uburundi bupimye umuntu wa mbere agwaye coronavirus ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu byerekana ko abantu barenga 2,208 banduye uwo mugera harimo abarenga 50 barembye bagwariye mu bitaro bitandukanye batandatu nibo batangajwe ko bitavye imana bazizikiza cy'umugera wa corona ico bikoze ibitangazamakuru n'imbuga ngurukana bumenyi byemeza ko abagwaye n'abitavye imana barenga bo gusa ubushikiranganje bumenyesha ko ayo makuru atariyo ku isi abarenga 2,208 baramaze kwitaba imana kubera ico kiza ruhonyanganda Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye mu Rwanda. Urukiko rukuru rwicaye i Kigali ejo rwakomeje urubanza rwa Paul Rusesabagina, umushinjacyaha yagarutse ku gitero cy'inyeshyamba za FLN cyahitanye abantu 9 i Nyabimata mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo mu 2018. Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Ku munsi wa kabiri wikurikiranyije ubushinjacyaha nibwo bwongeye kwiharira umunsi wose bwatanze ibisobanuro ku buryo Rusesabagina yagize uruhare mu icwa ry'abaturage 9 busobanura ko ibikorwa by'ubwicanyi aregwa byakozwe na FLN bikorerwa mu murenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru ndetse no mu murenge wa Kitabi mu karere ka Nyamagabe. Ubushinjacyaha bwagaragaje urutonde rw'abantu 9 baguye muri ibyo bitero. Ubushinjacyaha buvuga ko ibi bitero bikimara kugabwa wari umuvugizi wa FLN Nsabimana Kalisti Sankara yagiye abyigamba ko ari we wabikoze, nyuma y'uko ubushinjacyaha bwerekanye amashusho yumvikana mu Nsabimana Kalisti Sankara wari umuvugizi wa FLN yigamba ibitero byagabwe muri Nyungwe. Bwasobanuye ko ibyo bitero byakozwe hagamijwe guhatira leta gukora ibiri mu bushake bwabo. Ubushinjacyaha kandi bwavuze ko umutwe wa MSD FLN wanigambye ibikorwa by'ubwicanyi bwakorewe muri Nyabimata. Bwasobanuye ko ubwo Rusesabagina yabazwaga n'ubugenzacyaha yavuze ko ari mu batanze amabwiriza mu bikorwa byavuyemo ibitero byagabwe mu Rwanda kimwe n'abandi bari basangiye ubuyobozi mu mpuzamashyaka ya MSD. Ku ruhande rwe ubwo Rusesabagina yaburanaga ku ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo yumvikanye yemerera urukiko ko ibi bitero yari abizi, gusa ko atabatumye ibikorwa by'ubwicanyi bakoze ndetse agaragaza ko ababajwe n'abaguye muri ibi bitero. Ubushinjacyaha bukavuga ko gusanga iyi mvugo itamukuraho uburyozwacyaha ku bwicanyi bwakozwe na MSD FLN nk'igikorwa cy'iterabwoba. Ubushinjacyaha buvuga ko kuba Rusesabagina yari umuyobozi wa MSD FLN bihagije ngo akurikiranwe w'icyaha cy'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba. Bwagaragaje ko hari amatangazo anyuranye yagiye asinywa na Nsabimana Kalisti Sankara wari umuvugizi wa FLN n'andi yasohowe na Rusesabagina ubwe. Bwanagaragaje itangazo ryo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane 2019 aho Rusesabagina Paul yahamagariye abanyarwanda n'amahanga kwirinda kujya mu gace karimo imirwano. Bushingiye kuri ibyo byose bwasabye urukiko ko rwazemeza ko icyaha cy'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba gihana Rusesabagina ndetse akagihanirwa. Kuri wa kane kandi ubushinjacyaha bwanasobanuye uburyo Rusesabagina yakoze icyaha kijyanye n'itwarwa ry'umuntu ritemewe n'amategeko nk'igikorwa cy'iterabwoba. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko mu bihe bitandukanye muri 2018 abantu batwawe muri ubwo buryo butemewe n'amategeko muri Nyabimata na Kitabi. Aha umushinjacyaha yavuze ko Rusesabagina agomba kuryozwa iki cyaha nk'uwari umuterankunga mukuru wa FLN. Yavuze ko ikimenyetso cya mbere raporo yakozwe n'umuyobozi w'umurenge wa Nyabimata Nsengiyumva Vincent igaragaza ibitero bitandukanye byawugabweho. Ubushinjacyaha bwagaragaje amazina y'abantu 6 batwawe bakikorezwa ibintu byasahuwe. Iyi ba inshuro ya kane uru rubanza ruregwa mu Rusesabagina rubaye uregwa ataza mu rukiko ku mpamvu yasobanuye ko nta butabera ateze. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Rwanda kandi urubyiruko rw'impunzi z'Abarundi bari mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba baravuga ko bafite ubukene bukomeye. Uhagarariye impunzi z'Abarundi i Rubavu Ndamanisha Desire arabasaba bose gufashanya muri iki gihe kitoroshye cya COVID. Ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Bene wacu mbabwire bazeyi bacu ndababarire muragenda mutwara.
Akarere ka Rubavu mu Burengerazuba bw'u Rwanda ni kamwe mu bwakiriye impunzi z'Abarundi kuva mu mwaka wa 2015. Ugaruka ruba muri ako karere kuva bashitse ntibarize amaboko bariyunganije umwe mu byashoboye. Ikiza cya corona kimaze kwaduka barahuye n'ingorane nyinshi cyane, benshi muri bo ibyo bakora byarahagaze. Akarorero ni Frère Jésus Ndayisaba yari mu mugwi w'abaririmbyi baremesha ibiteramo. Ati corona itaraza bari babayeho, ariko uno munsi amenyesha ko ubuzima bwabananiye.
Sinabeshya ngo byifashe neza, uno munsi birameze nabi cyane kuko urabona ni ko kazi kari katubeshejeho, katugaburira, katwishyurira amazu. Donc ikintu cyose twakora nimba ari ukubonana kw'Abarundi bari hano igisenyi, umva wavuga ati byose ndabikura mu kazi ariko ubu biragoye cyane tumaze igihe kinini twicaye nibyoroshye umuntu agerageza kubaho buke buke yafashijwe n'abagenzi nuko bimeze.
Fleury Jésus Ndayisaba amenyesha ko atihebura yamenyesheje ijwi ry'Amerika ko yizera ko imbere ari heza
subira kuyubaka gushasha kuko urumva ubuye ibintu byarahindutse ni gusubira kwandikisha izina gushasha abantu bagasubira kumenya kuko benshi baragiye nk'abo twakorana hariho benshi batashe ni gusubira gukora ibintu bishasha igikuru hariho abo dusanzwe tuziranye twakorana uretse n'abarundi hariho abanyarwanda benshi twakorana ariko urumva ni gusubira kubarondera twavuga ati oke ubuye ko bimeze uku reka dusubire twegerane n'ubundi ko turi bamwe u Rwanda n'Uburundi turi bamwe ntawe dutandukaniye kuko indirimbo nyinshi barazizi nanjye izo bazi nyinshi ndazizi ndabona bitazongora cyane ndafite icyizere yuko ejo hari imbere hazaba heza avuga ati Imana irahari uko biri kose niyo ubuzima bwacu ko bigenda pourquoi pas persévérer.
Abarundi babaho irubavu kubona uwo mugwi w'abaririmbyi uhagarara bamenyesha ko vyabasize mu kibazo umwe muri bo amenyesha ko aragahombo kanini kuko ibyo biteramo byabafasha gusambara rimwe na rimwe bakibagera n'ibibazo barimwo amenyesha kandi ko abakiri bato bahungukira byinshi
inagahombo kanini kuri twebwe twabumviriza badufasha muri byinshi mu kwibagira ingorane z'ubukene dusanzwe dufise batwibutsa uturirimbo twiwacu canke two hanze umuntu ugasanga aribagiye gato kuri zangorane asanzwe afise n'uruhombo rero ni rero kuri twebwe no kuri bo bahora badufasha bagafasha n'imiryango yabo turasaba rero inzego zibishinzwe hano mu Rwanda ko zosubira kuraba ukuntu zobatenzurira bakugurura aho bahora bakorera bosaba abakiriya babo bahora baza kumviriza bakubahiriza amategeko basabwa n'inzego z'ubuzima.
Mu burongozi bw'impunzi ahirubavu bamenyesha ko muri kino gihe ugwaruka n'impunzi muri rusangi bari mu bibazo bikomeye cyane. Désiré Ndamanisha arongoye izo mpunzi amenyesha ko icyo kiza cya corona kitaraduka amashyirahamwe atandukanye n'abagira neza bafashije impunzi muri ibyo bihe bigoye ariko kubu izo mfashanyo zahagaze araheze igihe kinini asaba izo mpunzi gufashanya ubugize icyaronka agasabikanya n'abandi
kakwisaha n'imirimo ntirashobora gusubira gutangura neza kugira ngo nabo bashobore gusubira kwiyunganya nk'abahora bakorera muri ibyo by'amakaroke abahora bakorera mu bintu by'amaresitora bare ntizirafunguka abambuka bafata umupaka bagenda Kongo naho nabona ntibirashobora gukunda ure mu majambo make twavuga yuko rwaruka rubayeho mu buzima bugoye nayo mu majambo make twasaba ababishoboye bose ko bagerageza kubatera intege kuko tugerageje kuraba rwaruka rwaba hano mu muji wa Gisenyi bari bagerageje kwiyunganya ku buryo babona yuko aho mujene wese umwe mubona basanga ariko aragerageza kwiyunganya ubona yuko nyine ashoboye kubaho ata kibazo cyo kuriha inzu cyane kugira ngo aronke afungura cyane no kwica yambara
kugeza kuri uno munsi impunzi z'abarundi babirubavu ni 176 nk'uko twamenyeshejwe na Désiré Ndamanisha. Désiré Atunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Désiré, urakoze. None tujye muri Tanzania. Inama ziriyongera muri iyi minsi mu nkambi ya Nduta zishishikariza impunzi kwiyandikisha kugira ngo basubire mu gihugu cyabo. Abageze mu zabukuru bafite impungenge ko zavamo kubacyura ku ngufu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania, James Jovin, aratubwira ibindi.
Bora uhunda madinya kamishi ndamadinya kamwe n'imirongo n'indwi twe n'umukecuru wiwanje none rero ubushe twifuza kwifuza kuma uruhande rumwe tukifuza mbere ahubwo ko adusanura inzu ubona uruhande rumwe yahenutse hama tukaguma ngaha bakaza baradufasha iyo ado utwo badufasha gusa ko twe bwa mbere ntitukirima aho rero mvuye mvuje ku ruhande uwanze sahana nabandi ariko bimeze abantu bageze hahangeze bamaze imyaka
yuko batubabira ahantu twishira tukaguma kubwi wacu twabishaka n'abantu babyemera baguma dukomeza gusubira mu gihugu mwavuye ariko n'igihugu cyacu cy'Uburundi cyarononekaye kuko kwanjye n'abandi bose bisubiye kubyura ntituzokwirwa n'imiryango yacu igacihoneramo Nasetwa jira saba, ngaho tukoba tuki, ngaho ngeze, nabandi wose. Bo tukabila kama, tukichara, mwara aha, harina handi. Naho atutukwala hiyo hazi, data heji, mubindi wihu, baka tukabila hanuwe watu zigami, tukichara, tukaguma.
Dufashwe na avi, awatwe wazehe, dufashwe na avi, kwe rumba. Dufashwe na avi, huko umingani wazuha, wadu inisa hiki je. Kandi wabizi neze yuko atacho tuchimariye. Nuna huko dusaba yue niko yuza ila tuongi tuunu. Hudu sabu nini iki. Haka hudu yeka nyeru utunzo ufacho mwili. Nyingo gusana hawa indi. Halimariyo wakaduha nakadawa kuingwara.
Nisha ambele barabuka yuko tuhungu kakubushake. Muka bobo wakaduhimiriza nko. Tuhungu ke wamezo. Tuyandiki ishe kubugi Mwewewe ni wapisi yu mvamo, kiwe kupuwa anje, kene kusubiza, yu na jemba. Ndabu hungiro, kene yibuwa anze. Nukobato, himiri za mengo ni ngufu zirimo, ichambe nukulima bara tuwujiji. None, ngo, nitulime, nutu, ntunga, wefu yimi hana, ati nitukura kuri nisuka. None umva, ataro kutukui bukanabu obo.
Kungu kasi nabi. Ali kuna tani nabi, jesi siyonja ni yomba. Yagi tana visi yomba ni yonja. Jezi cha kuhunguka. Yuko sifisa wa jikira. Sifisa kilo nunga uko nafisa kato wa nafisiki. Witumajewe nuku mjogwa mwako ya yuwe ni anyakiri. Sijewa ndumwe ni ngambi yose siki wazo kichofisi. Ama ba, na watu wanuwa tamakazi na agenda ni mumuga. Bahunguka nanguka kugyango baivamewe neza cyane ubushake bwabo bahunguka kweri himiriza mugabo kubgwawo batohunguka dukata amabage kugya mu Burundi aika twahunze yega ibitandukanye yakindi nk'abatanu batamakazi nawe twohunguka tujahe tugiye kwibesha tugiye gupfa
kandi badufasha barabona ko tugeza ahindoya zigeze urumva udufashwe nabi nyene dufashwe nabi nyene n'igihe batagwawo umuti urumva twasaba umuti bodo aduha uduti yo kudufasha Sabato fashani bili igwa duhasanu ni dawa kugango tumeregwe natwe twaba kaka bili kozwe koda kararemberana kuko twa kuko murazi neza yuko umuntu afashwe nabi bituma n'ubushaje mu huta ningoga agacapfa ningoga kubera zangwa arambi naya nayanzarambi nisonga umwe nyene umuntu afite na kwa muganga naho urabona kumbe bahara bayirabira abakiri bato Nini ukasanga umusaza ntibamwa ukirije ningoga
twese kubasaza bere kajewe ho hagati turonka kajewe nka bikano sinegura amaso yarani ngiye bambwira ngo nta miti bafise ngo ngende muri help kandi batobora kanini baba barafashisha ukuri ko batobora ubu cyikomira ho nyene bakadaba dufashiriza ho turi nishe twasaza kababonye bikwiye bitakwiye naho tuzogendeye twavuye nta zora uko ruteye twiruka tujabuka amazi ukuntu ruteye tujabuka twararambiwe rwose
mugabo turetse n'icyo umwe wese niwe yiyumvamo yuko yoguma ngaha cyangwa akajya ahandi yewe icyiyumviro cy'iwanjye ni ugusubizayo ndagemva simuvugwa neza ata mpaka zirimo umuntu agahunguka kubushake bwiwe nyine icyo nicyo dusaba birukanwa ukagenda mengo n'ingufu ziriko nta kamaro ivyo nivyo dusaba katureka tubagenda kubutungane ku mahoro ni mu butungane bw'iwacu
mu burundi wacu twakimarira iki katacho tubikora tusiye tume dusumbwa n'injoya aho dusiye tume zahajya njoya baretse none umva aho udufasha anadufashirize ho turi aduhe aturi n'inzara n'inyota gusa nta bindi aba yeka ko kurumba amanama yo guhunga ntiwashima nakagobero nakagobero batugobereza gusa kuko ataka umuntu abyatawuharira n'umugaba naye handi samategeko twebwe ntacyo tushimariye muhira yego bavuga ngo kubaka bavuga kubaka igihugu cyabo yego abakiri bato nisaba bashaka kubaka igihugu cyabo none natwe nitwe kubaka ngo iki tutakirima tutagidandaza tutagukorera ingero Utagirani ningaho yezo songa nitwaye uwe ni gusa ningaha utunga na mwebwe uwe nta kiri yitunze nga uwe ni yo dukura ku mwini wetu cyadupfa
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanye bacu naha aya makuru yakakanya ahumurije mbashimiye ko mwahise mu ijwi rya Amerika mu munsi mwiza murakarama Thank you.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.